Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri Uganda mu karere ka Kisoro mudukurikire kuri radio Ijwi Riyobora FM 88 n'ibice 9 guhera kuri isaha kugera saa moya ku isaha ya Uganda. Amakuru: Abanyarwanda 36 barimo barokotse genocide yakorewe Abatutsi bari mu bihugu bitandukanye by'isi barasaba anketi mpuzamahanga ku rupfu rwa Kizito Mihigo.
Abenshi twakoze genocide yakorewe Abatutsi, ntabwo twari kureka ibintu ngo bikorwe n'abanyamahanga gusa. Amaperereza hari benshi bayasabye, ariko nkatwe nibya bindi ngo byikoni kwise mu keba mu karenzi urugo.
Albert Gasake n'umwe mu bashyize umukono urwandiko boherereje perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Gasake aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho mu Burundi abantu 22 barishwe mu bitero by'abantu bitwaje ibirwanisho mu ntara ya Bujumbura mu cyumweru gishize. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari abanzirizwa nk'uko mubimenyereye nayo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyi, waramutse neza.
Waramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko cyishe umutegetsi akomeye wa Al-Shabaab, cyagiriza kuba yari inyuma y'igitero cyo mu kwezi kwa mbere cyabaye ku kambi ya gisirikare ya Manda Bay mu gihugu cya Kenya. Yicanywe hamwe n'umugore wiwe ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa kabiri mu gitero cyakozwe n'indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo tangazo ariko ntiryavuze izina ry'uwo mutegetsi wa Al-Shabaab yishwe, ariko ryavuze ko yari ajejwe gutegura no kurongora ibitero by'iterabwoba mu karere ko ku rubibe rwa Kenya na Somalia. Akanama kajejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro muri Kamerune katangaje ku munsi wa kabiri ko gahanaguye amatora y'abashingamateka yabaye muri uku kwezi mu ntara zivugwamo Icyongereza zasinzikajwe n'intambara. Aya makuru yatangajwe na televiziyo ya Leta ya Kamerune. Ako kanama kavuga ko ayo matora azosubirwamo muri ako karere ko mu bumanuko bushira uburengero ahavurwa Icyongereza. Ishyirahamwe ry'Ubumwe bwa Afurika ryari ryavuze ko abitabiriye ayo matora mu gihugu cyose bari bake cyane muri izo ntara. Gushika ubu abategetsi ba Kamerune ntibari bwatangaze ibiharuro byavuye muri ayo matora. Umugambwe Democratic Progressive Party DPP uri ku butegetsi muri Malawi nawe washimye kwiyunga n'uwo bitavuga rumwe ari wo United Democratic Front UDF mu funyafunyo mu runani rwo kwitegurira amatora yo mu kwezi kwa gatanu. Abakurikiranira hafi politike muri icyo gihugu cya Malawi bavuga ko ari mu ntumbero yo kuraba ko boshikana niburiburi amajwi 50% asabwa kugira umuntu atahukana intsinzi. Ibibaye inyuma y'umunsi umwe inama nshingamateka y'icyo gihugu ishingiye ko amatora y'umukuru w'igihugu azokongera kuba ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu. Ni nyuma kandi yaho sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro muri icyo gihugu ifatiye ingingo yo gutesha agaciro ibyavuye mu matora yo muri uku kwezi kwa kabiri, aho perezida Peter Mutharika yatsinze n'amajwi make cyane atakwiye 50% kugira yemeregwe ko yatsinze. Amareta ya Leta Zunze za Amerika, Ubwongereza hamwe na Norvege yarakeje impande zahoze zishamiranye muri Sudani y'umanuko kubona barakurikije ikiringo bihaye mu gushinga Leta y'Ubumwe ku munsi wa gatandatu. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri, Perezida Salva Kiir yaremeye gusubiza igihugu ku mareta 10 cyahoranye kuva mbere, yongera gabura igihugu mu turere dutatu tw'intwaro. Umukuru w'umuhari SPLM-IO Rick Machar yarongeye kurahirira mu kibanza cicegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu akurikirwa n'ibindi byegera bine buguruza inzira ya leta mfata kibanza izomara imyaka itatu. Abanyamerika bakwiye kwitegura ko umugera wa corona canke COVID-19 ubinjirana mu mihana yabo. Ibyo byashikirijwe n'ikigo cya Amerika kijejwe kugenzura no gukinga indwara CDC mu funyafunyo y'Icyongereza. Umuhinga w'icyo kigo mu bijyanye no gucandaga ariwe Nancy Messonnier yashikirije jo ku munsi wa kabiri ko bitakiri ikibazo cyo kumenya nimba ibyo bizoshika, ariko ko abanyamerika bakwiye kubaza igihe bizobera. Gusa Messonnier asaba abanyamerika kwitegura kuko bishobora kuba bibi cyane. Abishikirije nyuma yaho Perezida Donald Trump ashikirije kwico kiza atangorane kizotera muri Amerika. Ibyo abishikirije kandi nyuma yaho ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rishikirije jo ku munsi wa kabiri kw'ibihugu byo ku isi bikwiye gutangura kwiyumvira ku gutangura kwitegura neza igihe uwo mugera wa corona woba ikiza ku isi yose. Perezida wa Turukiya nawe Recep Tayyip Erdogan yaremeje jo kuwa kabiri urupfu rw'abasirikare babiri ba Turukiya muri Libya, aho icyo gihugu cyarungitse abasirikare gufata mu mugongo leta ya Libya yemewe n'amakungu ikorera ku murwa mukuru Tripoli. Ivyo bishikirijwe mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Turukiya babandanya batera induru banegura politike ya Erdogan yo kurungika abasirikare muri Libya.
Aloyizi Bigirimana, urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet. Abanyarwanda 36 batuye mu bihugu bitandukanye by'isi yose bandikiye President w'u Rwanda Paul Kagame basaba iperereza mpuzamahanga ku rupfu rwa Kizito Mihigo. Barimo abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Boherereje kopi umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu. Umwe muri bo Albert Gasake yavuganye na mugenzi wacu Venuston Nshimiyimana. Albert Gasake aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba Banyarwanda bo bemeza ko Kizito Mihigo atiyahuye nk'uko Leta y'u Rwanda ibivuga, ahubwo ko yishwe afunze.
Murakoze cyane Venuste, cyatumye twandika iyi baruwa kimwe n'abandi Banyarwanda twese. Inkuru y'urupfu rwa Kizito yadushenguye umutima, yari inkuru yaje gutunguye kandi turayikemanga. Kuko jye ubwanjye nakoze mu Rwanda ndetse n'iriya kasho nahajyaga kenshi, inkuru twabwiye ko umuntu yiyahuye ubwabyo ntago ni inkuru twakemanze cyane. Hanyuma tugasaba yuko habaho amaperereza yigenga kugira ngo ukuri ku byabaye kumenyekane, kuko uretse navuga ngo umuntu yiyahuye muri kariya muri iriya gasho nta muntu ushobora kubyemera usanzwe uzi hari hantu.
Ariko se mwebwe mwanditse muri 36, umwihariko wanyu ni uwuhe kugira ngo mufate icyemezo cyo kwandikira iriya baruwa umukuru w'igihugu?
Umwihariko ni uko abenshi twakoze Jenoside yakorewe Abatutsi, ntago twari kureka ibintu ngo bikorwe n'abanyamahanga gusa. Amaperereza hari benshi bayasabye, ariko nkatwe nibya bindi ngo by'inkoni kwise mukeba umuntu arenze urugo. Twe nkawe ku Jenoside, itotezwa rya Kizito ni itotezwa ryabaye kuva mu 2014 nari nkiri mu gihugu. 2014 Kizito yaburiwe irengero, uburyo ubutabera bwakoze akakoreshwa defile de mode kuri mu itangazamakuru, ntabwo yigeze afatwa nk'abandi bantu bashinjwa ibyaha, ntabwo yigeze ahabwa gufatwa nk'umwere nk'uko abandi bantu bakekwaho ibyaha bafatwa nk'abere. yashyizwe mu itangazamakuru ataranahanywa ibyaha, araburijwe irengero. Ibyabaye ejo bundi rero tubona ari uruhererekane rw'itotezwa rinini rikizakorewe nk'uko Jenoside yakorewe Abatutsi. Natwe twakoze Jenoside yakorewe Abatutsi, tukaba tuti ni ngombwa yuko twandikanya kwa Perezida wa Repubulika tugaragaza impungenge zacu, dusabe ko ukuri kumenyekana, kuko kuvuga ngo umuntu yari yahuye n'umwana w'itamuvuga ntago ya yavuga ikintu kakiriya uretse ko kugeza uyu munsi imenyetso byinshi bigaragaza yuko byishwe.
Murasaba iryo perereza ariko RIB ubwayo yavuze yuko u Rwanda rwihagije kandi rushobora gukora iperereza rikarangira. Kuki mutaritegereza?
Impamvu nuko twizeye uburyo bikorwa. Niba wararebye itangazo ryasohowe na polisi riravuga ngo bamenyesha yuko Kizito Mihigo yitabye Imana yiyahuye, ngo ubungubu tugiye gukora iperereza ryo kumenya icyatumye yiyambura ubuzima. Mu yandi magambo, impamvu y'icyo Kizito yazize ntabwo gishidikanywaho. Bemeza yuko yiyahuye hatarakorwa n'iperereza, nta kimenyetso gishinzweho ko ahubwo hagiye gukorwa igitandukanye n'iperereza igiye gukorwa no kumenya icyatumye yiyambura ubuzima. Ntabwo gigiye gukorwa ari ukumenya kuko kuri yahuye. Twumvaga rero ari nko kubyina mbere yuko hajyaho umuziki, ni ibintu bicuritse. Hagomba kumenyekana ko koko Kizito yahuye, nyuma yabyo hagakorwa iperereza ryo kumenya impamvu. Dusaba ko rero ayo makosa cyangwa ubwo buryo bucuramye RIB ikoramo iperereza dusanga butanoze, ahubwo hakwiye kubaho iperereza mpuzamahanga ryigenga rikurikije amabwiriza mpuzamahanga y'uburyo amaperereza akorwa.
Ariko se ko benshi muri mwe mwarokotse itsembabwoko, kuki mutanditse mubinyujije mu muryango wanyu Ibuka ubahagarariye mwese?
Umuryango Ibuka ufite uburyo ukora mu gihugu. Ni umuryango Ibuka ntabwo ufite ubuzima gatozi mpuzamahanga. Ni umuryango nyarwanda ukorera mu Rwanda, ufite uburyo ukora, ufite n'ikirere ukoreramo kitaworoheye. Twe twumva nk'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ku giti cyacu dufite uburenganzira bwo gusaba ko mugenzi wacu igihe yishwe agomba gukorwa iperereza mpuzamahanga.
Ariko Bwana Gasake, nawe uhise uvuga ngo igihe mugenzi wanyu yishwe uhise ubyemeza kandi iperereza ritararangira?
Impamvu nsa nk'ubyemeza ni uko kugeza uyu munsi icyo dusaba leta ni uko ikora iperereza ryigenga. Bigoye hehe niba n'icyo gitinya gituma idakora iperereza ryigenga kugira ngo bigaragare ko intoki zayo zera.
Ariko
iperereza ryigenga ritwaye iki leta? Icyo koretse n'ibyo ngibyo mwabonye ikinyamakuru Ishema n'izindi reportage nyinshi zatambutse zigaragaza ko Kizito Mihigo umurambo urasanzwe ufite ibikomere mu maso, ufite ibikomere ku gahanga, ufite ibikomere mu misaya. Ishuka batubwira yuko yicishe ishuka ni gute iteye igikomere mu gahanga.
Albert Gasake, ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Mu Burundi, leta iratangaza ko ibitero byabo ivuga ko bitwaje ibirwanisho bimaze guhitana abantu 22 barimo abagizi ba nabi n'abapolisi b'igihugu kuva ku wa gatatu w'icyumweru gishize mu ntara ya Bujumbura. Iyi nkuru ya radio Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi turayigezwaho na Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Inyuma y'iminsi itandatu havugwa umutekano muke mu makomine ya Mubimbi, Isare, Kanyosha, Nyabiraba na Mutambu. Ubushikiranganji bw'umutekano bwavuye mu gacerere. Mu kiganiro ku bamenyesha makuru, Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganji, avuga ingene ibikorwa byo gutuza ko kagwi yita k'inkozi z'ikibi kateye vyagenze kuva ku munsi wa gatatu gushika ku munsi w'Imana uheze.
Guhera ku munsi wa gatatu w'indwi heze itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri haribonekeje ku musozi wabona ni rushubi muri komine ya Isare ngaha mu ntara ya Bujumbura. Haribonekeje akagwi k'inkozi z'ikibi, hanyuma abanyagihugu baho baca barabwira n'ingoga bajije umutekano nabo baraja kuraba ivyo arivyo, hanyuma baragerageza kugatuza umwe mu bari muri ako kagwi arahasiga ubuzima. N'ibikoresho bimwe mu vyo kari gafise birafatwa, ariko hari n'umupolisi wacu ya babiri bakomereze, umwe mbere aratinda aritaba Imana ku mugoroba w'uwo munsi. Hanyuma ku munsi wakurikiye, ku munsi wa kane tariki 20 harabaye mu bikorwa byo gukurikirana bari basigaye muri ako kagwi, harafashwe inkoho imwe, harafatwa n'ibikono by'amasasu ku misozi ya Nyambuye na Nyarushinge, ni muri komine y'Isare muri iyo ntara nyene. Hanyuma ibyo bikorwa byarabandanije no ku wa gatanu, aho ku Muyira hariho abafashwe babiri muri ako kagwi. Hanyuma no ku munsi wa gatandatu ku musozi Musumba, ni muri komine ya Nyabiraba, hariho mu bikorwa byo gukurikirana kwa kagwi hariho batatu muri bakagize bahasize ubuzima. Nibyo n'ibikoresho bari bafise byashoboye gufatwa. Hanyuma ku munsi wa Mungu tariki 23 kwa kabiri ku musozi Kinyenkonge iyo komine nyene ya Nyabiraba, bajije umutekano naho nyene bara koze igikorwa cyo kubuza bubisha bubi bwako kagwi abari bakagiza amwe bahasize ubuzima hanyuma abandi barafatwa ikoresho akakoresha birafatwa
muri ibyo bikorwa byo gutuza ko kagwi umuvugizi w'ubushikiranganje yita inkozi z'ikibi abakagize barenga 20 n'abapolisi babiri barishwe inkozi renga 10 nazo zirafatwa nkuko umuvugizi abandanya bivuga
ivyo nonekaye rero muri ibyo bikorwa byo gutuza ko kagwi hariho inkozi z'ikibi 22 zahasize ubuzima harimo n'umwigisha wo kuri ishuri ryisumbuye rya Lise Maranata ari nawe yasa n'urongoye ako kagwi hanyuma hariho n'abapolisi babiri bahasize ubuzima bariko baratuzgerageza gutuza ko kagwi ngo bakingire abanyagihugu hamwe n'abandi bapolisi babiri bakomeretse hariho rero n'abashika kuri batandatu muri izo nkozi z'ikibi bafashwe hamwe n'ibigwanisho akabikakoresha byafashwe harimo inkoho zishika kuri 12.
Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano avuga ko amatohoza amaze gukogwa yerekana ko abari bageza ko kagwi baje bava hanze y'igihugu nkurikiye ntaryo umuntu wa mukuvuga ko ako kagwi atakindi kari kagamije atari gutoba amatora.
Aba bantu rero bazananye aho hakujya mu gihugu cya Kongo hanyuma binjira kamwe kamwe hanyuma bariyegeranya insiguro rero dufatiye ku matohoza aho ageze uno munsi insiguro y'ubu bugizi bwa nabi bwose insiguro nuko nkuko abahinga mu bijanye no kumwe n'ubukozi bw'ikibi bugenda baravuga yuko iyo mu gihugu kanaka hari urubanza ruhambaye murazi ko twimije urubanza ruhambaye rw'amatora abantu rero bose basamariye ngo rubanza bagaca bibagira kurikanura agacha haduka izo nkozi z'ikibi nazo zizi ko abantu basamariye ivyo zigacha zaduka zigakora ububisha butandukanye
ingaruka z'uwo mutekano muke ugize iminsi mu makomine amwe amwe y'intara ya Bujumbura n'uruhigi ko batavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi abo nabo bahigwa buhongo nibonera kure za CNDD-FDD bafadikanije n'abajejwe umutekano babagiriza ko bazi ivyako kagwi abasugerejwe cyane n'abanywanyi umugambwe SNL rurongowe n'umushingamateka gatongwasa naho abanywanyi umugambwe SNL bahagarikwa n'igipolisi umuvugizi w'ubushikiranganje n'umutekano avuga ko afatiye ku matohoza amaze gukogwa atamvuza politike ziri nyuma yako kagwi gaheruka gusambugwa
icyo twabonye muri iyo ntara nuko hari akagwi k'abantu bitwaje kurwanisha babonetse hanyuma abanyagihugu baratabaza hanyuma abajije umutekano baraheza baragenda gucuza ako kagwi kugira ngo ntikononere abanyagihugu kiretse byo kwerekanwa n'amatohoza mu nyuma gushika ubu abafashwe ntibaratubwira neza mu matohoza ntibaravuga neza yuko boba bari batumwe n'umunyapolitike kanaka ariko nibabivuga mu nyuma kuko amatohoza ntiyagitangura tuzoza tubwire abarundi n'amakungu ico bavuze inkuru nk'iyo urumva ntawoheza ngo ayihishe
nkurikiye agasaba abanyagihugu kuguma barikanuye bagatanga inkuru hakiri kare kugira uwo wese ashaka guhungabanya umutekano atuzwe nkuko vyagenze mu makomine y'intara ya Bujumbura mu ndwi iheze.
Desire Hatungimana urakoze. Nshuti zacu tubibutse ko radio yanyu ikorana n'abanywanyi bayo mu Burundi kubera ko leta yahagaritse abanyamakuru b'ijwi rya Amerika gukorera imbere mu gihugu. Tugume mu Burundi aho umugambwe utavuga rumwe na leta CNL uvuga ko ubwicanyi bwibasira abayoboke bawo burimo bwiyongera. Umuvugizi wa CNL Terence Manirambona yabwiye radio ijwi rya Amerika uko byifashe yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Bonye byo harashimye imika n'imiti hatugwa ibintu bitandukanye kwita byo gucanganiranira biza biraba bamwe n'umugambi sene rero nyuze yuko izabiye mu gitobe inkingi bitagiye yaboneka n'ahandi twagiye turavuga turi turashikiriza aho usanga kuko indongozi kandi n'abamwe n'umugambi sene bagenda baragirirwa nabi rero nyuze ko twese mu gitobe hari n'ibindi byagiye yaboneka n'abandi makomine byo nino mu gihugu aho usanga hari abantu bagenda bafatwa mu nzira zitatomoye abandi bagafungwa abandi basanga kumbere bafunzwe imanza zabo z'ibicibwa cyangwa zikadinjira abandi bakagirirwa murengentanya ibyo biraboneka kuva umugambo witangwa mu kwezi kwa kabiri k'umwaka weze niwe yashaboneka
ku bwanyu ivyo vyoba biva kuki kandi abategetsi barongoye umugambwe CNL eka n'abategetsi barongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD eka n'abandi bategetsi bose abanyamigambwe batera kamo gasaba ko abantu bo kwihanganirana ku bwanyu ni kuki ibyo bintu bibandanya kandi abategetsi barongoye batera kamo gasaba abanywanyi bose kwihanganirana
njemba nyamukuru murane uko ari ibibazo bibonetse bifatiye kumva za politiki usanga kumbure bamwe batatahura neza intwara demokrasi kwishingira ku mikamba myinshi n'izindi zitandukanye. Ubwo twimirize amatora abona iminsi iri kiregera kuri ayo matora, usanga hazimvira bati kumbure ntiyabuza uyu kuja guhiganwa dore nkamaze gusumba canke ndamubuze gukora. Rero mu mengo twimirize amatora biko biragwira mbere guhoho n'umuntu ari Bujumbura muri amakomini ya Mubimbi na Isare amaze iminsi bafatwa ni bamwe mu ndongozi z'umugambi mu mitumba n'amazone n'abandi babona ko bashobora kuba bohiganirwa ibibanza bitandukanye mu matora y'imiji.
Ubwo bugizi bwa nabi burakorerwa kandi n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD y'imbonera kure ku munsi wa Mungu aho hari tariki 23 z'uku kwezi aho bita kuri Transversale 6 muri komine Kagazi muri komine Rugombo grenade yaratewe ishaka guterwa imbonerakure zabimenye icyo gikorwa kirateshwa. Ku bwanyu abantu bari kwatera umudugararo eka n'uruhagarara nibande hagati iyo migambwe uko ari bintu
twatubwiye ko abarimo bose abikora ni bakora abantu b'igihugu badashaka igihugu gitekana, badashaka kandi ko n'amatora twimirije tuyakora igihugu gitekanye kugira ngo n'abahiganwe bahiganwe nahiganisha ubyiyumviro atangimba irimo abona baza ko rero haba twebwe kandi nibaza ko n'abarundi muri rusange atabonye yuko igihugu kirangwamo injyane zidahera. Nibaza ko rero muri make ngenda bitabanza b'igihugu kuko nta muntu ufite izina z'igihugu yotuma haba amarira n'injyane zidahera mu gihugu twagiye turacanwo imyaka itari mike hageze ko tubisezerera.
Kama mwotera abantu batoteza abanywanyi umugambwe CNL eka n'abandi bose bakora ubwo bwicanyi burimwo ubwicanyi bwa bushaka gukorerwa n'abari n'urwaruka ruri umugambwe uri ku butegetsi naka
n'inkozi ikibiyo yose akabona cyane uko yo gabanura n'ibyo kuko ntawe amaraso yereye kandi ntawe udoshikira ubutegetsi ariko abandi bafashe ikiganda kandi niko batahura yuko igihugu cy'u Burundi kigiye mu ntwaro ya demokarasi ishimiye ku migambi myinshi. Nibyo twiza ko batahura rero yuko ubutandukanye bwacu n'ibyiyumviro bya politiki cyangwa ibindi ari itunga dufite kugira ngo igihugu cyubakwe. Bivuze ko rero baba babikora cyangwa abatumwa yuko bo kwisubira ko bakisuzuma maze koko tubese tukihindira kuba igihugu aho kwihindira kugisambura yuko abantu bama bunjyane n'amariya adahera.
Mu kiringo kiri munsi y'amezi atatu hazotunganywa amatora, umugambwe wanyu wifasha gute muri iki gihe ku byerekeye ayo matora?
Bimeza ko nibituma bamwe bamwe bagira ibibazo byo kutihanganira abanywanyi b'umugambwe CNL ni uko byikundira abanywanyi b'umugambwe CNL igihunja n'igihagararo bafite mu gihugu. Ubu turafite umugambwe uri hirya no hino amagana atarungabana tuko yitegurira amatora. Mu bushyire twagize kwanyuye kaminuza turashyira imbere neza gukurikira amatora y'umukuru w'igihugu. Ikigo turategura intonde zaba zashinga amateka, bashyiriza amateka mu manama ya komine kandi tukurikira ko ibijyanye n'igihugu cyose. Yumva rero ibyo byose byerekana ko umugambwe CNL kuyitegura kandi ihangire nyamukuru yawo ari gushikira ubutegetsi bw'ikiwe matora.
Manirambona Terence umuvugizi umugambwe CNL murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe
Frederic Nkundikije na Terence Manirambona umuvugizi w'umugambwe CNL murakoze. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu munyemerere noneho muri uyu mwanya mbagezeho ikiganiro Amerikana kibabwira ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa kabiri mu 1869, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika William Henry Seward yoherereje leta zose zigize igihugu umushinga w'ivugurura rya 15 ry'itegeko nshinga kugira ngo ziryemeze cyangwa ziryange. Iri vugurura ryahaye abirabura uburenganzira bwo gutora. Nibyo turebera hamwe muri make. Nk'uko itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingingo ya 5 ribivuga, umushinga w'ivugurura ryaryo iryo ari ryo ryose ugomba kubanza kwemezwa na 2/3 by'abagize imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko Congress. Iyo umushinga urangije kwemezwa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Secrétaire d'État
awoherereza leta zose zigize igihugu kugira ngo zemeze ivugurura cyangwa ziryange. Iyo inteko zishinga amategeko za bitatu bya kane bya leta zose ziryemeje ivugurura rihita rijya mu bikorwa. Mu magambo make, reka tuvuge ko uyu munsi Congress itoye umushinga w'ivugurura ry'itegeko nshinga. Secretary d'Etat Mike Pompeo yahita aoherereza leta zose uko ari 50 zigize igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ivugurura ribe itegeko, rigomba kwemezwa n'inteko zishinga amategeko za leta 38 kuri 50. Ivugurura rya 15 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rigizwe n'ingingo ebyiri gusa. Iya mbere iravuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa leta iyo ari yo yose muzigize igihugu ntishobora gukumira cyangwa kugabanya uburenganzira bw'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo gutora hatitaweho ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa bishingiye ku mateka yabo y'ubucakara. Ingingo ya kabiri yo ivuga ko Congress ifite ububasha bwo gushyiraho amategeko ashimangira ingingo ya mbere. Umushinga w'ivugurura rya 15 wemejwe n'umutwe w'abadepite ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa kabiri mu 1869, naho Sena iwemeza bukeye ari nabwo uwo munsi tariki ya 26 y'ukwa kabiri 1869, Secretary d'Etat William Henry Seward yahise rero aoherereza leta zose uko ari 37 zari zigize igihugu icyo gihe kugira ngo zemeze cyangwa zange ivugurura. Leta ya mbere yaryemeje ni Nevada ku itariki ya mbere y'ukwa gatatu 1869. Ivugurura ryabayeho burundu ku itariki ya gatatu y'ukwa kabiri 1870, leta ya Iowa ibaye iya 28 nizo zari zikenewe imaze kuryemeza. Abahanga mu by'amateka, mu mategeko na politiki bemeza ko iri vugurura rya 15 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryari rigamije mu by'ukuri guha abirabura bari bakiva mu bucakara uburenganzira bwo gutora kuko abazungu b'abagabo gusa bo bari babusanganywe. Abagore nabo ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baje kugira uburenganzira bwo gutora mu 1920. Ivugurura rya 15 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rimaze kwemezwa, abirabura bo mu gihugu cyose bakoze ibirori byo kuryishimira. Naho president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe Ulysses Grant wategetse kuva mu 1869 kugera mu 1877 yaravuze ati rivugurura rizanye impinduka za mbere zikomeye z'ingirakamaro mu mateka y'igihugu cyacu. Depite James Garfield waje kuba umukuru w'igihugu asimbuye Ulysses Grant we yaravuze ati irivugurura rishyize mu maboko y'abirabura ubwabo bwite ejo hazaza habo. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana ntagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Nshuti banywanyi b'ijwi rya Amerika, ni iki kiganiro Amerikana kibabwira ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo, gipfundikiye gahunda yo kuri iyi saha. Mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika, mbararikiye ibindi biganiro byayo byose birumvikana, ariko by'umwihariko cya kiganiro cyanyu murisanga guhera saa 10. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Listening to news and information in Kirundi and Rwanda from the Voice of America in Washington.